radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe ncuti bagenze mko murakuri kigano bya radio indundi culture numwanya wa makuru mu kirundi amakuru kuri no mugoro wa kwa kane itariki ya 20 ukwezi kwa kabiri 2025 agizwe n'izinkiro nkuru zikurikira kuvuba inyubako zose ziri mu ibanza byo kudandariza mu harimo n'amasoko byo mu gisagara ca Bujumbura bibizwa ko bifise ibicupa byo kuzimya umuriro ivyo bikaba vyashikirijwe ku muhingamo wo kuri uyu wa kane n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu nama n'abarongoye amasoko hamwe n'abafise amazu ari mu budandarizo urwego nshingwa kirundi ruvuga ko rushimishwa n'uko ururimi rw'ikirundi rumaze gukoreshwa ku mbuga hwaniro ivyo bigashikirizwa n'umunyamabanga nshingwa bikogwa ntayigayezwa ugo rwego Clément Bigirimana aho yizeza ko uyu mwaka bora kubera abahinga bamaze guhinyanyura amajambo akoreshwa inama nshinga amateka y'u Burundi yemeje kuri uyu wa kane kundi bugiranira amasezerano y'imigendera n'igihugu ca Chade hamwe no gushira kugiha amasezerano yo mu mwaka w'1982 ufitaniye n'igihugu ca Zambia ariko bamwe mu bashinga amateka barerekanya makenga abarimyi bo mu mwonga wa Murembwe ahitwa Karevya ni ku mutumba Kanyenkoko ni muri zone na commune Rumonge batewe impungenge n'indwara zateye imirima yabo y'itomati abarimyi akavuga ko ko bahagirira uruhombo ubuyobozi bujeje uburimi muri iyo ntara gutera akamo abayimye gukoresha imiti ivura izo ndwara kuko ihari mu mazu y'ubudandarizo Koffi Olivier Benwa ari kafasha mu ngabwe y'ivyuma byo done niyo nzwe ngende yabashikirize mu kanya twinjira mu idonido
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaha bwa keye kuva ubu inyubako zose ziri mu ibanza bidandarizwamo harimo n'amasoko byo mu gisagara ca Bujumbura bibwiza ko babifise ibicupa byo kuzimya umuriro hanyuma inzira nazo zicamwe ibiduga bizimya umuriro bikubahirizwa mu nama mukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yagiye n'abarongo ya masoko hamwe n'afise amazu ari mu budandarizo ku muhinga mukuru uyu wa kane akaba kandi yarasavye gushiraho abacungera ivyo bibanza kugira hamwe n'ubuhinga bwerekana ahadutse umuriro kurikira umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana
yuko amasoko yose cyangwa amagaleri ko tuba dufite ama detecteur d'incendie icyo kirahambaye kandi kirafise insiguro hanyuma le passage ya camion anti-incendie iki deplasa librement kandi atana kimwe yononye mu nzira igende yidegembya hari ibicupa bamwe babizi ko no ko vyoba disponible mu ma-shop mu magaleri mu masoko ahantu hose badandarizamo ibintu twumvikanye kandi yuko ko twoshyiraho amakamera de surveillance imbere y'uko umuriro waduka haba hariho abaveyeur cyangwa abasiti kandi mwatwemeje yuko mu masoko yose ubu le passage yo camion anti-incendie il est libre tuzoza kubiverifia dusanze iyo camion idashobora kurengana utuye twose mwamadise aho hantu iyo camion twumvikanye yuko mwebwe muzoca mudusubiza urufunguzo w'isoko hanyuma tubasezerere hama dusabe rero abajejwe intwaro ko bakorana n'abo basiti kugira ngo baze barababwira muri ivyo byose kuko turapanga ko hariho abica amatwi nabo rero urumva tuzohitamo kubasezerera
Jimmy Hatungimana akaba ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura rwego nshingwa kirundi ruvuga ko rushimishwa nuko ururimi rw'ikirundi rumaze gukoreshwa ku mbuga hwaniro mu gihe ca none ariko ntigwemeza neza abahinga bamaze gutanga intererano mu majambo akoreshwa mu guhindura izindi ndimi mu kirundi mu gihe kuri uyu wa gatanu amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ururimi kavukire ku isi umunyamabanga nshingwa bikogwa ntayigayezwa ugo rwego Clément Bigirimana avuga ko igihambaye ari uko ikirundi kiboneka kuri izo mbuga yizeza ko uyu mwaka ushobora guhera abahinga bamaze guhinyanyura amajambo akoreshwa kurikira Clément Bigirimana
ubu ayeho umugwi wasizweho n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ubushikiranganje bwo gutumatuma nako no kumenyesha amakuru ukabugizwe n'abahinga bariko baratunganya neza gushira ururimi rw'ikirundi ku mbuga ngurukana bumenyi no ku rubuga nsobanura ndimi mu gifaransa bavyita ngo Google Traduction ngo ururimi rusanzwe rwaragiyeho abatabizi bo laba bakoresheje mu kwandika rundi re na u na ne de na i chanye re o u ne ngacamo hindura indimi zose mu kirundi bishoboka ariko uyo mugwi uriko utegura neza kugira ubihinyanyure neza abarundi baze baronke ikirundi kinonosoye beshi turavyifashisha ntituramenya gushikino saha umuntu yabisize ko ariko amatohoza twagize batubwiye yuko byo byashizweho nabakora muri ikiriya kigo cha Google mugabo nabakunzi b'ikirundi
ariko gushika ubu mugwe bahinga rero amajambo muraja amajambo akoreshwa murayemera
ikirundi ntikirandikwa neza ubwa mbere na mbere iki kirundi twandika abantu bacandika bifuza ariko n'igikorwa kiriko kirigwa aho tugiye gushirira habona imbere y'uko no mwaka uhera inyandiko y'ikirundi nitegeko bizoba bijaye zoza biremezwa nabo bahinga nibamara gushirwaho na nyine sho bahera umukuru w'igihugu nkuko biri mu itegeko ryashitseho ubwego shingwa kirundi
Clément Bigirimana kari umunyamabanga nshingwabikorwa ntayigayezwa ugwego nshingwa kirundi Elias Sadiku muhinga mu gucukura ibisigarira by'imbere n'inyuma ya kahise harasaba kubikorwa byo kubaka ishengero biriko bibera mu kibanza cahozemwo ibuye ry'igitandara bita na kinyukura kibanza ndagakaranga kiri muri commune Makebuko mu ntara ya Gitega byo hagarikwa uwo mutohoji asanzwe ari n'umwisha muri kaminuza anegura kubikorwa byabandanije kandi byarahagaritswe n'ubuyobozi bw'intara ya Gitega akabona ko ari gusuzugura ibanza ndangakaranga Elias Sadiki Asa kwica kibazo cyo kurikiranira kwa hagufi n'ubushikanganye mu byo bujejwe harimo imico kama n'ubushikanganye bw'intwara gato mu gihugu n'umutekano kugira ngo iragindanga karanga rikingigwe
Iryo buye ntiryanshavuje jenyene ryashavuje n'abandi kuko nabura amatari y'igitega yanitse amakete ayandikira umushikiranganje afise imico na karanga mu byajejwe uwo mushikiranganye nawo nyene yarabonye ko bikenewe baragize amatohoza kubene igihugu barababwira yuko koko umupastori iyo nonye kibanza ndagakaranga icababaje abantu nuko inyuma ya mezi nkani cyabandanya yubaka ariko tugiye kubaza uji umuhanuzi wabura matarajejwe iby'imico na karanga nawe yarababaye muga ngo ntiyashobye kumenya ingene byogenda kugira ngo abantu habandanye hakingi uwo mu pastor yubatse iyo sengero ariko arasigisima ikizwe cyo cyari yahawe nawe twita abakonsekera uwahagurishije araheza hagurisha n'uwo pastor ariko rero nimba harahandi leta yomuhereza mugabo mugiye yerekanye neza yuko atari mu makosa bakamuhandi mugabo icyo kintu ndagakaranga cegugira igihugu cegukira umunyagihugu wo muntu aragitega n'umunyakindo afise ku ruhara n'umunyamakamba afise ku ruhara umunyaburi n'uwahandi wese arafise ku ruhara no mu bujumbura afise ku ruhara hano bigomba ikwesengero ibomogwa bakamuhandi mugihe yobari mu butungane ni uko uwari we wese acho guharanira itunga kamere itunga giragi twabona abasokuru akamo ndagateye leta n'umushikiranganje ajeje umico n'imigenzo kugira ngo avugane n'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano kugira ngo barabe ibyatohojwe birahari sengero bayisambure hanyuma uyo muntu nimba ari mutungane bamuhereze ahandi
Radio Ingundi Kiltira
Inama nshinga mateka y'u Burundi yaremeje kuri uyu wa kane ku Burundi bugiranira amasezerano n'imigenderanire n'igihugu cya Chad hamwe no gushira kugira amasezerano yo mu mwaka w'1982 bufitaniye n'igihugu cya Zambia ariko arabashinga mateka bativuza ku Burundi bugiranira amasezerano y'ubucuti na Chad mu gihe inama nshinga mateka yari kiriga kuri uyu wa kane izo nteguro z'amabwirizwa azogenga amasezerano yotamira tuzi
U Burundi buriko burashaka gushiraho amasezerano y'imigenderanire hagati yabwo n'igihugu cya Chad hamwe no kunagura amasezerano bifitaniye n'igihugu cya Zambia yo kuva muri ndamukiza 1982 aha kuri u Burundi biciye ku mushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro uvuga ko butumbereye cyane imigenderanire ibuzanira inyungu mu by'ubutunzi
agamije gushira mu ngiro ya politiki nshasha y'imigenderanire ihagaze ku butunzi tuko dushaka yuko ibihugu bigenzi hirya no hino twoza turisunga zijya nkingi zitanu zigizwe politiki nshasha ihagaze ku butunzi nazo akaba ari zikurikira ibijyanye no guhamagarira imitahe kava mahanga ibijyanye no guhanahana ibidandazwa ibijyanye no guhanahana ubuhinga ama n'ibijyanye kandi no guhimiriza abakerarugendo
umushingamateka Pascal Gikeke mu gihe inama nshingamateka yari kwiriga integuro z'amabwirizwa zogenga imigenderanire n'ivyo bihugu asanga imigenderanire n'igihugu ca Chad idakenewe kuko ico gihugu abanyagihugu baco batari bake bashonje kandi akaba ari igihugu kiri kure y'amabahari no kure y'u Burundi kubijanye na Zambia abashingamateka babona ko akenewe kubera Zambia ari nini Pascal Gikeke yasavye ko Zambia nayo yotiza Burundi ndimo nkuko vyagenze ku gihugu cy'u Rwanda. Aho mushikiranganje Albert Shingiro yavuze ko Burundi bwasavye gutizwa ayo matongo ko bazobandanya gukurikirana aho ico gisabo kigeze mu gushigwa mu ngiro. Umushinga amateka Joki Chantare wasanga amasezerano na Chad yokomezwa kubijanye n'igitegwa c'ipampa n'ibiyoba vyimbuka cane muri ico gihugu. Abandi bashinga amateka basanga Chad gifise n'igitoro naco ngo cokorerwa ko muri ayo masezerano. Barbere Shingiro yamenyesheje ko Chad iza yarasavye ko yogura icayi mu Burundi. Yibukije kandi ko igihugu ca Chad na Gambia mu mwaka w'2015 arivyo vyafashije mu guhagarika inteko vamakungu bise maprobu. Integuro z'amategeko agenga izo integuro zibiri z'amasezerano y'amabwirizwa agenga imigenderanire yemejwe, umushinga amateka umwe akaba ariko atashimye kugira ico avuze ku masezerano n'igihugu ca Chad.
Yutamira tuzura kenuye mu gisata c'uburimyi abarimyi bo mu mwonga wa Murembwe ahitwa Karevya ni ku mutumba Kanyenkoko ni muri zone na komine Rumonge bateye impungenge n'indwara zateye imirima yabo y'amatomati. Izo ndwara bavuga ko ari yitwa ikibabu ituma ibiturumbwe by'amatomati hamwe n'amababi yazo bibora hamwe n'utundi dukoko twonona iyo mirima. Abarimyi bakavuga ko gushika ubu bariko bagira uruhombo. Ubuyobozi bujejwe uburimyi muri iyo ntara butera kamo abarimyi gukoresha imiti ivura izo ndwara kihari mu mazo y'ubudandaza andarizo ejide nahayo.
Abarimyi bo muri uwo mwonga wa Murembwe bavuga ko iyo ndwara ituma ibiturumbwe ku itomate ziba zimaze kwama cyo kimwe n'amababi yazo vyuma.
Haradutse indwara, iyo ndwara rero bayita ngo ni kibabu, ibabura amababi n'imbuto n'intuze n'ibitumbwe bigashika no ku bitumbwe bigashika kuri nya bitumbwe rero bigaca bibora bigakuma bikoroka.
Kirafata kikaduturira ibitomate ibitumbwe ugahura vyahiye amababi akarimuka.
Uretse iyo ndwara bita ikibabu, abarimyi bashikiriza kandi ko hari n'udukoko bavuga ko nato tubangamiye imirima yabo.
Hakaba hadutse n'ubundi bukoko busa n'akatsi, urumva byose bigiye ku bitumbwe n'ubundi bwirabura bugiye ku mashugwe hoho na yandi nta n'ikintu na kimwe dukura n'ubu duhedede guhombesha imirima ibiri.
Abarimyi b'itomate bo muri uwo mwonga wa Murembwe bavuga ko n'imiti bakoresha kugira bangana n'izo ndwara yatacyo gushikubira abamarira.
Twege n'ukuri n'imiti dukize turapompa ntidubwira ngo turimo turafata neza.
Ugenda hajya ku mantuze ya ku maduka yabo bagaca baturangira tuguze tugashirako mugabo nta gihinduka kandi tugaca tuyigura izindi nta kintu na kimwe gihinduka iguma bibora.
Imbere y'uko ndwara itera imirima yabo, abarimyi bavuga ko baronka umwimbu ushimishije kuri ico gitegwa ariko ko bari uruhombo.
Yo kare ho nyine iyo ndwara itaratera igitebo y'ici tomate nyine tukayigurisha 180 70 mugwabubu kiramutse guteye nukuri nta n'ibihumbi 10 baguhere nkaho nahora ndima nkakuraho nk'ibihumbi 180 cyangwa nk'ibihumbi 100 ndashobora guhakura nk'ibihumbi 50 urumvugo n'uruhombo.
Uruhombo runini n'ahantu uba washize nk'imiliyoni ibintu ukahakura nk'iraki 5 numva ko ari uruhombo rwakundi nye na twarabuze icyo dukora tukemera tuguma tugumiza ko turabica Imana izo dukorera ariko nta kintu niki turonkayo ntane urumva ntane umutaye tugarura.
Ubuyobozi mu byo bujye twari mu burimyi muri iyo ntara ya Rumonge buvuga ko indwara y'ikibabu ikunda kwibonekeza mu gihe nk'iki cy'imvura bitumwe n'imbeho, ariko buvuga ko abamaze kurima itomate kenshi bazinyene bangana n'iyo ndwara naye badafise ubumenyi akabahimiriza ko bose impanuro ku bafundi ibindi mu muri iyo ntara kuko imiti ivura iyo ndwara ihari mu mazu y'ubudandarizo. Jean Marie Chongera aramutse ubwo buyobozi bujejwe uburimyi muri iyo ntara ya Rumonge amagara kandi abarimyi b'itomate gukoresha imiti isanzwe izwi no mu gutuza utwo tundi dukoko. Kugeza ubu abajejwe uburimyi mu ntara ya Rumonge bavuga ko uburimyi bw'itomate buriko buratera imbere kandi ko amaze kubujamwo umusaruro ari mwiza.
Ejide na hayura kenuye ni no kuri iyo nkuru ya nyene turangije kwa no makuru nkingurukire Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije mu ngabwe y'ivyuma. Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije murakoze.